nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe nchuti na mwagenzi wa radio Inzamba agateka kawe kaze makuru yukuru ugenekerezo jangu igitugutu mwako mbili na mirongo mbili na rimwe jamarinda bashinze ni jengiranda ya bashikirize ano makuru akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ubwoba ni byinshi mu banyagihugu wa mu karere ka Uvira mu gihugu cha Republika Demokratike ya Kongo imvo akaba ari ruja n'uruza rukogwa n'abasirikare mu ikambi ya majana 212 y'abarundi bakaba barizwa mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu cha Kongo abasirikare bari kumwe n'ugwaruka rw'imbonera kure bakaba bavugwa muri kino gihe muri ako karere ka Kongo muraza kuvyumva muri ano makuru Mubijaye na politike umukuru w'igihugu aracari kure nk'ukwezi kugira ngo ashitse ibyo yemerera abarundi n'igihugu kuko afite akagwi kamutegeka ibyo akora murano makuru muraza kumva isiguro zitangwa na Leonidas Hatungimana yabanye na Evariste Ndayishimiye n'ico aza kumuhanura kugira ngo atsinde ubwoba Nayo mubijanye n'amagara y'abantu n'agakurukeza urucanco rw'ingwara ya malaria rwabonetse nkuko byarabimenyeshejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu MS ubwo rucanco ruje mu gihe iyo ngwara yari imaze igihe isasa ikiganda ku isi murano makuru muraza kumva ibitigiri by'abamaze guhitanwa n'iyo ngwara mu Burundi mu mwaka umwe gusa kaze mwidonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiriye kwa ramutsa duhera ya makuru kuri izi nkuru ziciye ku masonga ibiziga bibiri by'abana byaratowe kuri uyu wa gatatu aho byari byahambwe ku metero zitatu z'urugo rw'uwitwa Muhimpundu Judith ni ku mutumba Ruyaga komine Tangara iri mu ntara ya Ngozi abo bana ni Ndayegamiye Kevin w'imyaka 4 n'amezi 3 avuka kuri Mitabaka na Elma na Sinda Kirimana Languid ubundi ni Irakoze Nikez w'imyaka 5 n'amezi 3 umwana wa Nshimirimana Honore na Niyonzima Godelieve aya makuru akavuga ko abo bana bose uko ari babiri bari babahambye mu kinogo kimwe bikavugwa kubwo bwicanyi ari ingaruka zo kwihorahorana bivuye ku njyane z'amatongo abantu bane bakekwa ko ico caha bakaba bari mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose no kuriha indishi miliyoni 30 nico gihano sentare nkuru ya gisirikare yaciriye kuri uyu wa kane muyinga Gerard niyo mwungere wo musirikare mutoyi pete rya premier class ikamwagiriza icaha cyo kwica Izahake Manirambo nabishatse kandi yabiteguye mu kumurasa akoresheje inkoho y'akazi hamwe no gukomeretsa abandi bagabo babiri hakaba hari mu ijoro ryo kwa gatanu nyakanga guheze nkuko amakuru ava mu giteranya vyemeza premier class niyo mwungere akazofungwa kandi imyaka 150 mu gihe atoriha iyo ndishi miliyoni 30 Sentare y'intango ya gisirikare ikaba yari yaciriye ku wandwi nyakanga premier class Gerard niyo mwungere gufunga ubuzima bwose n'indishi miliyoni 60 hamwe n'umunyoro w'imyaka 300 premier class niyo mwungere akaba yaciye yunguruza urubanza nkuko ayo makuru avyemeza hari abasirikare b'abarundi bagiye gucumbika ahitwa ku mukaratusi mu buseruko bwa Republika Demokratike ya Kongo abo basirikare nawo mu ikambi y'amajana 212 itwagwa na Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye imaze igihe kinini ikorera mu ishyamba cimeza rya Rukoko cyukirindiro cashinzwe hakurya y'uruzi rwa Rusizi ngo coba ari ico kwiyegeranirizamwo ku basirikare hamwe n'abakozi b'iperereza kugira ngo badoje kugwanya imigwi y'abitwaje ibigwanisho y'abarundi ivugwa muri ibyo bice by'intara ya Kivu yo mu bumanuko inkuru tubaza Beni Axel Akana
Amakuru atangwa n'amasoko ya radio Inzamba agateka kawe mu basirikare bo mu ikambi y'amajana 212 irongowe na Lieutenant Colonel Ahonda Ishimiye akemezwa n'abaharanira agateka kazina muntu mu ntara ya Uvira amenyesha ko hari abasirikare b'u Burundi bafise ikirindiro kiriba Ondes ahitwa ku Mukaratusi. Abo basirikare ngo batanguye kuja kuba kuri ico kirindiro mu ntango z'ukwezi kw'icenda. Ico kirindiro bagishize kiriba Ondes ahantu hari igiti kinini Mukaratusi nkuko amakuru ava mu basirikare ho muri batayo y'amajana 212 abandanya bivuga. Ayo makuru nyene avuga ko abasirikare batwaweyo ari abo muri kompanyi ya gatatu yo muri batayo y'amajana 212. Iyo kompanyi uyitwara akaba n'umukuru w'ikirindiro afise ipete rya major akaba yahoze ariwe arongoye igisata c'iperereza sekabiri mu ikambi y'amajana 212. Amakuru ava mu basirikare akavuga ko naho bahora baja muri Congo bagenda bakagaruka batahashinga ibirindiro. Ikirindiro nk'ikiri ku Mukaratusi ngo byaheruka kuvugwa ku ntwari y'umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru ava mu basirikare akavuga kandi ko bajabukanywe n'ubwato bufise imoteri butwagwa n'abasirikare babiri bo muri marine bava canke baja mu gihugu ca Congo bajabukira hagati barabara ry'indwi n'iry'umunani aho bita mucabiza nk'uko amakuru ava mu basirikare avyemeza. Abo basirikare bavuga kandi ko ico kirindiro ari ico kizo kwakira abandi basirikare canke imbonera kure zije zivuye mu Burundi kugira bategure bitero ku birindiro vy'imigwi y'abagwanyi b'abarundi bavugwa muri Kivu y'ubumanuko. Imigwi ivugwa cane akaba ari umugwi Red Tabara hamwe n'umugwi wa FNL wa General Aloyse Nzabampema. Ico kirindiro kiraho ku Mukaratusi ngo kirafise n'imoteri ituma batsa amatara bakongera bagashira ku muriro ibyuma biwukoresha nk'iradiyo zikoreshwa mu gutumanako amakuru n'amatelefone. Abanyagihugu bakoresha ibarabara rya Uvira Bukavu bafise ubwoba kuri ugo ruja n'uruza rw'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare c'u Burundi. Abaharanira agateka kazina muntu ibuvira gasaba leta ya Congo n'ishirahamwe MONUSCO gusaba abo basirikare b'u Burundi kuguma iwabo. Kuri aya makuru atangwa n'abasirikare akemezwa n'abaharanira agateka ka muntu muri Congo twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ariko nitwashoboye kumuronka.
Tubandanirize mu manuko bw'igihugu hari mbonera kure yagirizwa n'abanyagihugu hungabanya umutekano muri komine ya Bururi hamwe no kunyuruza abanyagihugu. Iyo mbonera kure izwi ku izina rya Jean-Claude Nduwamahoro isanzwe ba ku mutumba wa Kiremba ari naho nyene itega imitego abarengana ikongera ikabaka ibyo bafise. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'igipolisi guhana iyo mbonera kure ibangamiye umutekano w'igihugu. Inkuru tubaza Breze Nijimbere.
Amabi aherutse gukora Jean-Claude Nduwamahoro n'umutego yateze umunyagihugu yaravuye ku isoko kugura umwavu abanje kumutera ubwoba akaba yaciye amwambura ivyo yarafise byose harimo amafaranga n'uwo mwavu yaravuye kugura. Jean-Claude Nduwamahoro aragizwa kandi n'abanyagihugu gukora ibikorwa byo kubahohotera harimo no kubadodobereza.
Ikaba ibangamiye umutekano w'abenegihugu mu kubasahura utwabo canke mu kubaturubika. Abo bo yasahuye udufaranga twiwe yongera asahura n'agashumbire kiwe yaravuye kugura. Iyo mbonera kure kandi iradodobereza abantu bagafatwa bagafungwa ataco bazira. Akarorero nuko witwa Zokira Claude aheruka kubigwa irengero araheze inga irenga ku misi mikeyi yavugwa ko abifisemo uruhara kandi kugeza ubu ntawe urabona irengero ryiwe.
Abanyagihugu ngaho Kiremba mu ntara ya Bururi barasaba abajejwe intwaro n'igipolisi gukingira abanyagihugu na cane cane kwihanikiriza iyo mbonera kure yitwara nk'uwujejwe umutekano mu guhohotera abanyagihugu.
Basaba abajejwe intwaro kubatesha ivyo bikorwa bidahitse iyo mbonera kure hanyuma ikamenya ukunibana n'abenegihugu umutekano w'abenegihugu ugacungerwa n'igipolisi nk'uko bisanzwe bizwi. Tukaba rero duteye akamo abamaze kugirwa nabi n'iyo mbonera kure ko bakwitura ubutungane kaheza bakabatunganiriza.
Abo banyagihugu bakabona ko Jean-Claude Nduwamahoro yoba afise bamwe mu bajejwe umutekano bamukingira ikibaba cane cane nko muri ivyo bikorwa vyo kunyuruza abantu. Ntiturashobora kuronka ingene tuvugana na Jean-Claude Nduwamahoro kugira twumve ico avuga kuri ivyo yagirizwa. Radio Inzamba kandi yagerageje kurondera kuri telefone niyo Ngabo Felix Musantere wa komine Bururi kugira agire ico abivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Inzamba.
Tubandanirize ano makuru mu gisata cha politike. Impinga ngo iracari ndende kugira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse yongere ashimangire ingingo zose afata ku neza y'igihugu, kuko harakagwi kakimuboheye amaboko imugongo. Bizigogwa n'umukuru mugambwe PPD Girijambo Leonidas Hatungimana akaba yarabanye na Evariste Ndayishimiye mu mugambwe CNDD-FDD, afatiye ku ngingo zifatwa zaba izo mu mvugo canke mu nyandiko, aho hari abakura agasubira kubashinga andi mabanga ngo biva kugutinya. Ahandi niko hari amabanga genga umugambwe yomenwa. Dukurikire Leonidas Hatungimana.
Zukuru uri kuraraba ibyo ariko arakora, ntariko akora muri iyi manda muri iki kiringo cy'imyaka indwi, ariko arondera ahubwo ikiringo cy'imyaka indwi gikurikira. Nicyo kituma agerageza gukina aho twege tumugereranya n'umuntu ari muri za modoka, umuntu ashobora gukura ko ikintu cyo hejuru hajya nk'umuntu uze mu gihe cyo kwiyamamaza. Umuntu akaba ari mu muduga agasohora umutwe mugaba amaguru n'umutumba bigasigara mu muduga. Ni ukuvuga wewe ariko arasohora umutwe agerageza kwiyubaka, agerageza kwiyerekana neza, agaca bikorana n'ibishobisho. Hanyuma ibyo rero akora akavuga amajambo, agafata ingingo zinezereza no kurabanyagihugu, ariko agaca subira muri ya modoka. Muri ya modoka rero ni ya systeme, aheza kuvuga bijya agaca genda muri ya systeme kuko bamabaza barabonana. Ya systeme rero bagaca bamwicarira bakamubwira bati nyine cyubahiro mukuru w'igihugu, nibyo wafashe ingingo y'ukujya muntu umubogoje. Ariko wibuke kurya muntu hariho bamwe muri twebwe batangiye ijya dosiye. Wibuke kandi ko murarya mahera yagiye arakaba naba naba, nimba atayashikanye yose birashoboka, ariko harayo yazanye mu mugambwe. Wibuke ko hari permanence yaterereye kumbure, dufatire nkajya kwa Maniratunga Albert, ashobora kuba yaratanze imiduga ya Otraco ziriwe. Ibi mvuga ndazi yuko leta n'umugambwe CNDD-FDD biheraniye Otraco amafaranga kuva ku butegetsi bw'umuhisi Nkurunziza. Ni ukuvuga rero aba rero bashobora guca bamwereka ati uyu Albert yaratanze imiduga kuri gusa iratwara abagumya abantu, none niwamukura kumukuye ntazohava ajya kumena amabanga. Niyamena amabanga akavuga agashyira ku rutonde bose, ntuzosanga nawe kumbura urimo ko waho rutwara umugambi, kuko hariya muri iyo sisiteme nimba batagusubije mu mabanga, ko kugusubiza mu mabanga ni giturire. Bati reka turakugenye hano kugira ngo ntuzohave umena amabanga, ariko kandi iyo batagusubije ngaho ngo baguhe icyo gipfukamunwa barakwica. Batakwishe rero ucuhunga. Ni ukuvuga rero ko aheza gufata ingingo ziriya agaca yibuka ko ategerezwa kujya kunezereza na bariya, mugabo bari kumwe rero bafise ibintu byinshi bakoze, baca babusura akamubwira ati tubwire nimba ufashe iyo ngingo kudutanze. Amaze kubona ibyo bintu byose acagira iki? Acatangura kujaganya.
Leonidas Hatungimana avuga ko hamwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba yifuza guhinduka bizomusaba kwiheba akigizayo abo bose bamubuza gushika kuvyo adasiba kuvuga. N'ubunyene dukurikire Leonidas Hatungimana.
Kuba umukuru w'igihugu wemera kuba incungu, wemera gufata ingingo zimwe zimwe ubona ko zigoye. Umukuru w'igihugu si uw'ibishobisho, ntubwo umugenda imbere y'abantu bw'umuvuga bw'umuvuga. Mbere ni kimwe mu mpanuro nomuha, n'ukuri nagerageze kugumya ururimi, kuko uko avuga niko abantu bamuhinyura. Nimba ashobora gufata koko inguvu akagira inguvu aze muri ya modoka, areke guhagarara mu modoka decapotable avuga amajambo gusa yasohoye umutwe ayivemo. Iyo modoka nababwiye si umugambwe CNDD-FDD, oya nako kagwi bita sisiteme. Nafata ko kagwi ahindura bakagize agashire mw'abantu bimvuga kuri badafise ibyo biyagiriza. Mugabo harimwo abarimwo kubera amabanga barimwo mu gihugu, nabahindura ayo mabanga yabakuremwo. Niya yabakuramwo azoheza yiyerekane kumbure ko ari umuntu mwiza cyangwa atari mwiza. Ariko rero kubakura muri uwo mugwi bisaba inguvu zikomeye ziwe. icyo no kwita mu gifaransa une force de caractère. Jewe rero nk'umunye politique nta mpinduka niteze. President Evariste Ndayishimiye ndamuzi ndazi ahagarukiriza gufata ingingo yumva kwishobora kumuhitana.
Ero ndasi atunga imana akaba arongoye umugambwe PPT girijambo akaba yahoze mu mugambwe CNDD FDD. Mukanya turabandanya nibijanye namagara y'abantu.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryaraye ryemeje urucanco ku ndwara ya malaria. Urwo rucanco rukaba rubaye inzira yo gutsinda ikiza cya malaria kibangamiye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu ku isi. Urongoye iryo shyirahamwe Tedros Adhanom yamenyesheje ko urwo rucanco ari akaganuke kubaba mu isi na cyane cyane muri Afrika aho malaria ihaye inkumbi mwaka wa 2019. Urwo rucanco rero rutowe mu gihe iyo ndwara ihitana abantu baharugwa mu bihumbi ijana ku mwaka mu karere k'amajepfo ya Sahara harimwo n'u Burundi. Abana akaba ari bo bakarigwa cyane nk'uko biri mu cegeranyo cya OMS. None mu Burundi byaba byifashe gute? Reka tubibaze Diane Nkuru Nziza.
Ingwara ya malaria mu Burundi yaheruka kugaragara bwakiza mu mwaka wa 2019. Igisata cya OMS kiraba karere ka Afrika cerekana ko abarundi barenga miliyoni indwi bagwaye iyo ngwara, muri bo abagera ku bihumbi bitatu akaba ari bo bari bamaze kwasiga ubuzima. Leta y'u Burundi cyo gihe ntiyigeze ihuza n'ishyirahamwe OMS mu kwemeza ko malaria ari kiza koko muri uwo mwaka. Ariko rero ibitigira ibyo byaza ari umurengera no mu yandi mashyirahamwe mpuzamakungu kuvuga nk'igisata cyawo ni kiraba ibyo kugarukira ku mbabare OCHA aho cyerekana ko gushika mu kwezi k'umunani umwaka wa 2019 kw'abantu bagera ku miliyoni 5 n'amajana 7 ari bo bari bamaze kwandura malaria mu gihe 2008 yari imaze kubahitana kuva mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka nyene. Umushikiranganzi ajejwe amagara y'abantu yari yabwiye abamenyesha makuru ko malaria bitari bikwiye ko yitwikiza icyo gihe, ariko itegeranye cyawo cyaco cyatomora ko ibitigiri byabaye muri mu cegeranyo cyo mu kwezi kw'icyenda berekana ko abantu banduye malaria baguriye kugera ku bice 49% ugereranije nabo mu mwaka wahera wo mu 2018. Kuva mu 2019 indwara ya malaria ntiyari bwasubire kuba umwitwarariko waba uwa leta cyangwa w'amashyirahamwe mpuzamakungu akukira ibijyanye n'ibiza. Umwitwarariko wahavuye uba uwikiza cya COVID-19.
Kubwa kome kunakuze umushakashatsi ati mu bijanye n'indwara z'ibyaduka asaba leta y'u Burundi bicishije ku kigo cy'igihugu kirwanya malaria kwihuta kurondera urwo rucanco rwabonetse ikongera ikiyunga n'ishyirahamwe OMS mu kubandanya ubushakashatsi ku kamaro k'urwo rucanco. Dukurikire konakuzi.
Urwo rucanco rwa malaria rwari kirumara rwari rwitezwe cyane gose kuko umuntu agiye kubiraba malaria nk'uko mubizi iterwa n'imibu kandi iragwiriye cyane mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubu rero iryo shyirahamwe mpuzamahanga ry'abagabo b'abantu rigiye gushyira urwo rucanco ku ntonde z'incanco zihabwa abana kuva ku mezi 5 bagazohabwa incanco zimwe kwegere ngo zibakingire hafi 30 gushika kuri 40% z'ubwandu canke gusindikara no gupfa kwabo bana. Murumva yuko urugero ruhamise cyane nubwo kumbure ubushakashatsi bukibandanya bugikomeza ku Burundi naho dusanzwe tubangamiwe n'icyo kiza. Mbere ugiye kubiraba turi mu bambere babangamiwe n'icyo kiza. Rero leta icishije ku kigo cy'igihugu cyo kurwanya malaria boheza bakihuta cyane kurondera urwo mucanco, hanyuma mbere bakihuta rwose kwiyunga n'ibyo bigo n'amakungu mu gukora ubushakashatsi bwo kurangura nyine rukora ingene rufise akamaro kandi ko ataco gwonona mu mubiri y'abana baruhawe kugira ngo baheze bagwemeze n'ingoga muri politike y'ukurwanya indwara ya malaria no kuvuga umugambi w'igihugu ugahinduka akinjiramo ubwo bucanjo mu byo mu warufise.
reka tumenyesha barundi ko ari inkuru nziza kandi ku barundi bari bipfuza urucanco rwa COVID-19 incanjo zizotangura gushika mu Burundi imbere y'itariki ya 16 z'ukwezi kuza kwa munyonyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu kuri uyu wa kane hari mu kiganiro yahaye amenyesha makuru inyuma y'inama yahuje umugwi w'igihugu urwanya COVID-19 n'abatanga uburyo muri ico gisata Tadeye Ndikumana yaboneyeho akagiye ko kwibutsa ko uburyo nyabwo bwo kugwanya ico kiza ari gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda kwandura dukurikire Tadeye Ndikumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu
kivi tugiteje kure kuko twebwe nkuko byari byashikirijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no kuvura coronavirus aha twebwe nk'abahinga b'umushikiranganji twaramaze gukora dukoranye na OMS na UNICEF bisabwa byose kugira ngo incanco tuzohabwa na Union Africaine zishobore gushikira abenegihugu bazifuza atantambamyi rero umugambi w'ingene tuzobikora twarawanditse kandi tubazi neza yuko ko babitweretse hagati y'itariki 15 kwezi kw'icumi n'intango z'ukwezi kw'11 niho twiteze yuko incanco za mbere zoshika ngaha mu Burundi tukaheza tukazironsa abenegihugu bazipfuza icyo twokwizeza abenegihugu nkuko nama ndabivuga nuko incanco zoronkwa abazipfuza hanyuma bakamenya ko urucanco ni kimwe nubwo mu bigwanisho byo kwikingira coronavirus dutezuke rero kwikingira twebwe nyene
mu gusozera ano makuru tubabwire ko ingaruka zo kubuza ibitungwa gusohoka kurisha hanze zitanguye kwibonekeza mu ntara y'Abubanza aborozi b'inka intama impene n'ibindi bariko babigurisha nk'abavyikura ku mafaranga y'intica ntikize ugereranije uko vyahora bigugwa aborozi bakavuga ko bagiye kwicwana kigoyi mu gihe ari vyo bahora bikora ko iyo bashikiwe n'ingorane ido ni dore katubibaze Jones Nkunzimana
Kubera ubukene vyaho ibitungwa birisha aborozi batari bake bariko barashaka kugurisha ibitungwa vyabo ariko icibonekeza nuko kubera abo borozi bataronka ababagurira ivyo bitungwa baca babitanga ku giciro gitoyi nko ku isoko ya Bubanza abatunzi inka ntibaronka bazigura abayangayanga baja kuzibaga inka bahora bagura umuriyoni n'200,000 ubu ntibarenze 180,000 ariko igitangaje ku isoko ikiro cy'inyama ntikigabanuka igiciro cyagumye ku 900 akandi karorero inkoko yahora igugwa amafaranga ari hagati y'2012 na 2015 ubigurishwa amafaranga atarenga 500 ingorane yo kubura uburagiriro aborozi bavuga ko leta yabahevye ngo ibitungwa bito bito byafasha mu kubaho no gutunga imiryango yabo aborozi baje kurondera ubwatsi baramaze gutana mu mitwe na bene amatongo bagakomeretsanya aho ni ku mutumba wa Kivoga mitakataka na yanda atanindwi irahera bamwe twavuganye bavuga ko bagiye gutunga imipanga baze bikize uzokomeretsa ibitungwa ngo nuko agifashe kigiye kurisha iyo ngingo yo kubohera ibitungwa mu mazu aborozi begereye urubibe rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi nka zabo bashimye kuzimurira muri ico gihugu bavuga ko batoshobora kwemera ko inka zabo zishwe n'inzara barorera ataco bari bukore hagataho inka n'impene iyo bwije na maborogo basaba leta kuraba neza kwiyo ngingo atari yo gushira abanyagihugu mu bukene
arakoze Johnson Nkunzimana ningaha rero dusozere ano makuru Radio Inzamba yari yabateguriye mwakoze mwese mwari muduteze yompi Jean Marie ndabashinze ijana yabashikirije nkaba ndabipfurije umunsi mwiza